ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri Musa Mungu. Itariki indwi y'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2017, muri kumwe na Federica Nkundikije.
Gituma cyitwa ko ari amatora adasanzwe ni uko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60. Ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishyaka tsimbaraye ku bya kera ritagize umukandida.
Uyu ni Paul Kananura, umunyarwanda arongoye ikigo cy'itahuza cyitiriwe Mandela gikorera i Paris mu gihugu cy'u Faransa, avuga ku matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa. Iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi nkuru yerekeye intumwa z'umwunganirizi mu biganiro bihuza Abarundi bahora mu rugendo mu Burundi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imwe mu mirwi y'Abarundi baherutse kubonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro vy'Abarundi, Benjamin Mkapa yamusavye kwa bakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika umuseruko EAC bubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati Burundi n'u Rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu vy'uyu muryango. Abandi nabo basavye umuhuza gukora ibishobotse vyose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, mu gihe hari abasavye gufasha gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi vy'u Burundi no kurekuza imbohe za politiki. Ni nkuru twateguriwe na mugezi wacu Eloge uri Kaneza.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashimye kugira icyo zishikirije ku mugaragaro zakiriye ibyifuzo by'imigwi itandukanye. Muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko wegeranije ivyiyumviro vy'amashirahamwe agera ku 60. Muvyo yandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jehaya Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Foricone rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi, tuba twasavye ko bajya abakuru b'ibihugu bokwicara maze bagashiraho umugwi. Ikindi twasavye nuko twasavye ko ibiganiro bitegeza gutahuka amaguru masha, mbere tuba twasavye ko n'ijya nama y'abakuru b'ibihugu yagomba kuba iyo kungurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho uwo mugwi wahuza igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi. Tukaje twasabye ko mu guhindura ibwirizwa shingiro bwo kwisunga ibyumviro by'abene gihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atarekure kujya mu ihiganwa, ariko kandi atanu umuntu n'umwe azibigwa mu ihiganwa, aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegezwa kuvanwa mu ibwirizwa shingiro ryahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucyutsa inzi ihiganwa agatwara. Twasabye kandi ko ibiganiro byoba naho byaba biri mu Burundi byo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasabye ko umuhuza yofasha bajya sibyo bagirizwa bagombye gutemaga gutegetse n'abandi bafatwe bazana be butungane bahanwe gucyo ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twaberetse ko no mu hindi bihugu bijya taho bigira biba aho usanga abantu bagombye gutemaga gutegetse baca banyegezwa ahantu nkahariye cyangwa usanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyira hamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byakorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'ugwaruka muri Afrika.
Uyu munsi ugwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa ico bita promotion bariko babuhaba bufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri ya Arusha ngo baje ya Arusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira ya Arusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'ugwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa ya Arusha, ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza yonyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira baze kubaka igihugu cyacu dushobore gushyira hamwe ingufu dushobore kubaka. Ikindi naco twasabye nuko bohakanya gakwiye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobore gutuma tushobora kubaka kazoza kuno munsi.
Ako kazoza n'imigwi y'abakenyezi rakifuza. Mu bintu nyamukuru babona byo gutuma gashoboka harimo guhagarika mabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu. Ibehate gahurura ari mu baserukiye umugwi w'abakenyezi babonana n'imizero y'abarundi.
Ihagarikwa burundu by'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose twasavye yuko hore kugwa imbohe za politike. Ubugira gatatu twasavye yuko ho kubahirizwa amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro. Hanyuma twasavye ko abanyigi politike bigenga bofatwa co kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe. Twasavye yuko ibibazo vyega imigambwe canke imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati. Kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye. Ubugirindwi twasavye yuko ibiganiro vyonyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose. Amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'ibihumbi 2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze.
Atagihindutse cyangwa ngo hagire kimuciramwo, William Benjamin Mukapa yavuze ko yivuza ku biganiro mu matati y'abarundi byo byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Turetse imigwi ntuma za Mukapa zaje kumviriza Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza Ikampara mu Buganda. Umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu bya Buraya. Eroje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje, tukivuga kandi ku rugendo rw'izo ntumwa z'umuhuza twaganiye na Terence Nahiraja, umwunganirizi umushikiranganji ajejwe intwaro hagati akaba kandi n'umuvugizi ubwo bushikiranganji. Aratangura avuga ukuntu izo ntumwa zaranguye amabanga yabo kuva zigishika ku munsi wa gatatu.
Guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyir'icyubahiro Bedelin Mukampa zashyika mu gihugu cy'u Burundi kigenewe rya kabiri ku mugoroba, maze zitangura ibikorwa byazo ku gihe cy'isaha icyenda ku munsi wa gatatu kigenewe rya gatatu. Aho naho bari batumiye ibi bitandukanye. Ubwa mbere baravuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero barabatumye ko baraje, ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nko yari yabyifuje akaza nawe ni baramuretse. Maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika icyenda baci bakoranya imigwi yose, no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo ine. Ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita societe civile. Ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashyenga atandukanye n'amategeko mu Burundi. Hakabaho n'umugwi ndetse w'ugwaruka abaserukira ugwaruka, eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi. Abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premiere muri Igifaransa, aho babashikirije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri k'uwo mwaka babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi baci bagenda n'icyo bayivuzeko. Baca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo uyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke ndavuga icyo ubivuga ko ibyo bindi abandi barabashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro.
Mu majambo make cyane rwose, ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce ku mayange?
Ni byinshi, ariko novuga ko ari nk'urwandiko, novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye Burundi. Aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique, ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari, kwari kugira ngo bavuge icyo byerekeye ibiganiro by'Abarundi, ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make. Nibyo byari muri urwo rwandiko.
Hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro vy'umuhuza vyasavye Uburundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro. Ayo makuru mwayumvise gute mwebwe?
Ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena hayo nshono yavuga ko icyo nzi nuko twe tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose, kandi nkuko mubizi Abarundi bose bamaze iminsi mu biganiro na wa mu CNDD. Twebwe yo tuvuga tuti nta kuvangura, kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abasherukira amashyira hamwe bose abasherukira imigambwe bose kandi mwavuyemo abasherukira amashyenga kandi mwavuyemo ababyifuza bose, kuko nta gahato kajamwo ko bareka kugira ngo baheze bashikize ibyimbiro byabo.
Kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwe muri societe civile ntibishigikira ibirego bishikirizwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye
Jehova kwani kuri kuravuga nibaza ko atahakwire tubona bandikiye leta bayisaba kugenda abo mu bigo byo biganira ntago niko turabona nta ruhari ahubwo bonyere barashitse bacha basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko ubwo rutonde bararufishe amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600 barafise atari make amashengero arenga 500 barashise urutonde rw'abatari bake muri bo abanibwe bapfaso nisimishishaye no gwaruka
Icyo ni ikiganiro twagiranye na Terence Ntahiraja akaba ari umwunganizi ubushikiranganji ujejwe intwaro hagati akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji uyu munsi naho abafaransa uyu munsi kwa Mungu biriwe mu gikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu hagati y'abanyapolitiki babiri abo nabo akaba ari Emmanuel Macron na Marie Le Pen bitekanijwe kwa matora arangira mu kanya isaha moya y'ijoro hanyuma ivyavuye matora bigatangazwa isaha mbiri y'ijoro maze umuperezida mushasha azorongora ufaransa mu myaka itanu iri imbere agatangazwa Mugezi wacu Edi Rwema mukanya yavuganye n'umunyarwanda Paul Kananura arongoye ikigo cy'ubusesenguzi ikacitohozwa citiriwe Mandela gikorera I Paris mu gihugu cy'u Faransa yaraheza mubaza ukuntu ayo matora yariko aragenda reka tubatege amatwi
ibintu byifashe neza barimo gutora nta muvundo baratora bakeye ibyo rero nyine guhitamo nubwo umuntu atatangira ahita abivuga neza ibyo byose ubona Emmanuel Macron twiteguye kwaza gutsinda amatora nko kuri 60%.
Aya matora abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari amatora adasanzwe ni iki gituma yitwa amatora adasanzwe
gituma yitwa ko ari amatora adasanzwe nuko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60 ari ubwa mbere ishaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishaka ritsimbaraye ku bya kera ritagize umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika n'ubwa mbere bibayeho ayo mashaka yategetse Ubufaransa mu gusimburana guhera mu mwaka w'1960 kugera uyu munsi akaba abaturage batarayagiriye icyizere bashaka kwerekana uburakari bwabo bw'uko ntacyo yenda yabamariye mu minsi ishize uretse ko yenda biyitagaho kwita ku bibazo by'abaturage abaturage bakaba barabasezereye ku ituru ya mbere none y'ituru ya kabiri ikaba ihujije abantu basa nk'aho batari mu mashaka asobanutse kuko Emmanuel Macron amaze umwaka umwe gusa avuye muri guverinoma ashinga ikintu cy'ishyirahamwe umuntu atakita n'ishyaka rya politiki ryo kumushyigikira cyitwa urugendo naho Marine Le Pen yafashe ishyaka ryari rya se ishyaka ry'abantu babaheza nguni agerageza kurigira ryiza ariko ntabwo bahindutse mu mutwe ahubwo bahinduye imvugo gusa
nkuko umukanya wari ubivuze ngo ibipimo bigaragaza ko Emmanuel Macron ashobora gutsinda ku majwi hafi 60% mu gihe ibyo bipimo biha Marine Le Pen 40%. Abantu bafite ubwoba cyangwa se impungenge ko ibiza kuva mu matora bishobora gutandukana cyane benshi bakabihera ku matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho ni iki kigaragaza ko ibyo bipimo neho bitaza kunyuranwa
ubwoba ntibuhari cyane uretse ko nubundi ngabakina ari babiri babigiza nkana noneho abogeza ntubuze nabo bari gukomera amashyi ikibigaragaza nk'ubu ngubu nuko twabonye abantu nkatwe tugerageza iby'imbere nubwo bitaratangazwa neza nange sinshobora kubivuga kuko binyuranije n'amategeko imibare tubona y'abafaransa batoreye hanze nk'aho ngaho uri za Washington na New York muri Canada no muri bira bihugu bindi by'abafaransa batoye ejo nubwo tudashizwe kubivuga ariko twakemeza ko aho muri za Canada no muri Amerika batoye makuru kurenza 90%. Yego si benshi ariko ibyo byerekana icyerekezo muri biriya bihugu bindi byabirabura b'abafaransa nabo batoye makuru guhera nko kuri za 70% iyo twitegereje imibare dufite ubu ngubu noneho tugereranije nuko hano bimeze umuntu yabyizera kuko abantu benshi ubona nyine
sana bashaka gushyigikira Emmanuel Macron none impungenge abantu bari bafite nuko yari butsindwe kirya kiganiro mpaka yagiranye na Marine Le Pen kuba yaragitsinze byahaye abantu icyizere cyuko ashobora kuyobora igihugu ibyo batekaga ko adafite uburambe muri urwo rwego bidashoboka uriya mudamu nawe Marine Le Pen kuba yarahuzagurikaga haba mu bukungu haba mu by'abaturage uretse nda hasanzwe afite uburambe mu byo kwanga abanyamahanga nawe byamutesheje agaciro ibyo byombi rero bituma umuntu ashobora kwizera yuko iyo mibare itari buhinduke ikindi nuko abayobozi bandi mashaka yaba yo ngayo yatsinzwe ari yabaharanira impinduka nziza z'abaturage ibyo bita Parti Socialiste ari n'aba Republike nyine abo ngabo bo tuvuga batsimbaye ku bya kera abakuru babo bagiye bavuga ko bazatora makuru kandi basaba n'abantu babo gutora makuru amadini yose nayo yavuze gutora makuru uretse abanyagatulika nibo batagize icyo batangaza keretse abantu ku giti cyabo.
Paul Kananura ni umuyobozi w'ikigo cy'ubusesenguzi kitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagushimiye kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane, murakoze. Edi Rwema
Nturere Kazuza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongeye ndabahikaze mu kiyago cha politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushigwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu na mwebwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza, turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem na mwebwe Faustin ikaze ndanabaramutsa mu kiganiro.
Yego, murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi Radebu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigwa radebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icyambere nico bashobora kwita nko mu gifaransa context sociopolitique, no kuvuga ibihe. Twibutse ibwiriza shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe, haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha. Twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwiriza shingiro rijanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo zitari nke, turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu cy'iwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike. Nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajyanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi, turi muri East African Community, ni ukuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba. Tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murano ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi n'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa shingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ubwiza nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryohindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
gusa ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndiko ndagwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ari dinamike ikindi naco urabye icuka cya politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi babo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo bwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'arusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byotuma idweza shingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
egomeye aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umengo societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumengo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora nyo gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru zimvaho aho urumva naho ni kibazo mbere nazimwe baranazifuse urumva rero umwengo ndibintu byateguye kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro ni babishiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi nacu ama radio ito ni hingiza demokrasi yaraturiwe yarasambu wabanyemesha makuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagira ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura bwizwa nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nasiyo zini nigara dora kurudarusha kandi kodarusha ni yabyaye constitution irikirabwira ati nimureke banza mureke ibyo byibwirira nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyira mu gihugu byaburaye ndi kuri hano ati ibyo bintu bireke amerika irakiravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokrasi ipfuye hari ingingo y'amajyambere 199 mu gihugu zashingira ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatose kaza ukushira hamwe kugeza gusubiza hamwe twa demokrasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingiro ishobora gusubirwamo uva re ibi byose biri kubitose kaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa shingiro tosubira mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
ego Faustin ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike
ubwa mbere hoho twebwe turi mashira abantu n'imicyo bya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tusa ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ivyo amabwiriza ashingira bigira bihinduke cyangwa ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kuraba ingene babishira nk'imitego canke babishira nk'amartike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukara tuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo ntawirirwa kubwira bisubiramo aba bari ngaha barabizi namushinga nahe mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baje kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi kuyarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo izana ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugacusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rizarizaraye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri byari byarasumije nk'abarundi nyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabanda yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenye ivuga ati nihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyincha bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context mwinge yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunu Greliane, shimire nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi.
Nchuti mwese mukundi radio hijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashije mu ngabwe z'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigeranya iki kiganiro. Turashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.